Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Jean-Marie Ndabashinze.
Mwiriwe nshuti bakunzi ba radio Inzamba, agateka kawe kaze makuru yo kuri uyu munsi wa kabiri igenekerezo rya gatanu mu kakara mwaka wa 2022 ayo twabateguriye nayo agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira. Hari abagabo babiri baraye batowe ibiziga mu bice bibiri bitandukanye by'igihugu. Umugipolisi bavuga ko amatohoza yatanguye kugira hamenyekane icateye izo mpfu. Muraza kubyumva mu kanya. Leta y'u Burundi yarakuriye inkoni ku gishitsi umuryango w'ishyirahamwe mpuzamakungu ujejwe agateka kazina muntu ko itarota yemera gukorana n'intumwa ya ONU ijejwe gucungera no gutanga icegeranyo kugene agateka ka muntu kifashe mu Burundi. Mu ishyirahamwe Human Rights Watch babona ko leta atagushaka ifise mu kugwanya amabi ari mu gihugu. Amashirahamwe nayo yari yaragaritswe mu bikorwa byo kwimba inzahabu mu ntara ya Muyinga yaraye asubiriye guhabwa uburenganzira bwo gusubira kuzicukura. Buramatare w'intara Muyinga akaba yabasabye gukora bisunze amategeko ndasubiye kubaha ikaze mu kanya. Ido nido yano makuru.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho, umvirizi radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Dasubiye kwaramutsa mwebwe mwese mwahisemo radio Inzamba agateka kawe. Duhere ano makuru mu bijanye n'umutekano muke. Abagabo babiri, umwe wo muri komine Ngozi wundi wo muri komine Marangara, baraye bitavye Imana mu ijoro yo kuri uyu wa mbere buca ari kwa kabiri. Umwe akaba yarishwe, uwundi nawe akaba yatowe yene na kumugozi. Mu gipolisi Ngozi bakavuga ko amatohoza yatanguye kugira ngo hamenyekane icateye izo mpfu. Ido nido na Pierre Gahungu.
Umuntu wa mbere yari umutama w'imyaka 64 yarazwi ku izina rya Deo Nkirigejo wo ku musozi Cigumije muri komine Ngozi. Inkuru zitangwa n'abajejwe intwaro zimenyesha ko ababanyi b'uwo mutama bamusanze mu gatondo ko kuri uwo wa kabiri yene na kumugozi, ariko bakibaza ko atoba yari yahuye ahubwo ko yoba yarishwe. Ababikoze bagaca bamumanika ku mugozi kugira bahuvye amatohoza. Abo babanyi nyene bakavuga ko atari abanye neza n'uwo bubakanye. Uwo bari bubakanye mbere ngo akaba yaramaze iminsi mike yarataye urugo atanumwe asezeye. Mu gipolisi bakamenyesha ko amatohoza yatanguye kugira hamenyekane icatumye umutama yitaba Imana. Uwundi mugabo yarayapfuye yishwe n'uwitwa Jean Bosco Niyonkuru wo muri komine Marangara, akaba yarasanzwe yunguruza abantu mu muduga wo mu bwoko bwa Probox. Inkuru ziva mu muryango wiwe zimenyesha ko yahamagawe ku telefone n'abantu bataramenyekana nk'igihe cy'isaha 2 z'ijoro bamusaba ko yobasanga ku ruhande rwa komine Vumbi yo mu ntara ya Kirundo, aho bamubwira ko bashaka ko yobafasha ngo kuko imodoka yabo yari yagize ikibazo. Ageze aho basezeranye guhurira niho haca haza umuntu amwicisha inkota. Ikiziga ciwe baca bagisha muri iyo modoka yiwe kandi ngo nta kindi kintu bononye. Mu gipolisi Ngozi bakaba bibaza ko yoba yishwe nabo boba bafitaniye amatati, bakamenyesha ko amatohoza kuri urwo rupfu yatanguye.
Abantu babiri nabo bagizwe n'umuhungu na se bo muri komine Kayogoro mu ntara ya Makamba baraye bagaritswe bagizwa gutwara umwana w'imyaka 12 mu gihugu cya Tanzania. Amakuru dukura muri iyo komine avuga ko uwo mwana atarasubira kuboneka haraheze imyaka yababo 8. Abarongoye intwaro muri iyo komine bakaba bagiye barabakingira ikibaba iyo myaka yose. Nayo umuryango w'uwo mwana wagumye utabaza. Inkuru twateguriwe na Alexandre Niyungeko.
Uwo mwana yatwawe narasubira gukubitwa ijisho kuva mu mwaka w'2014 yakuwe ku mutumba Gatabo muri komine Kayogoro, akaba yatwawe n'umubanyi wiwe azwi ku izina rya Bayubahe Jean de Dieu. Umuryango wiwe ukaba utarasubira kumukubita ijisho kuva ico gihe. Amakuru dukura kuri uwo mutumba avuga ko basavye abatware kubabariza umwana wabo yatwawe afise imyaka yababa 12 ariko ntibigeze bafashwa n'abo batware. Mbere ngo hari n'igihe aho kubaza uwo batwaye bihora binashika umuvyeyi w'uwo mwana akaba ari we ahubwo ategwa ubwoba Berengo akaba amaze kwitaba mu gipolisi bamwagiriza ko ari we ariko arababesha. Abantu babiri harimwo bayubahe Jean de Dieu na se wiwe Ntayembera Melchior nibo bagirizwa kuba ari bo batwaye uwo mwana. Bakaba baraye bahagaritswe kuri uyu wa mbere ku itegeko ry'umushikirizamanza inyuma y'ukwiturwa n'uwo muryango. Iryo hagarikwa rikaba ribaye mu gihe umuryango wari umaze igihe kirekire witura umupeje hamwe na musitanteri wa komine Kayogoro Antoine Ndayiragije ariko ntibumvirwe. Abegereye umuryango w'uwo mwana bavuga ko mu batwara abana babwira ko baje guca amafaranga mu gihugu kibanye cha Tanzania hama ntibasubire kubabona. Makuru avaho nyene muri iyo ntara ya Makamba akabandanya yemeza ko hamaze iminsi hibonekeza abantu begeranye abana babigeme cyane cyane bakora akazi ko mu mazu bababwira ko babatwara muri ico gihugu cha Tanzania guca amafaranga. Abo baraye bahagaritswe bakaba bari mu gasho k'igipolisi ngaho muri komine Kayogoro.
Arakoze na Alexandre Niyungeko unacizere na kimwe kizigaye cuko leta y'u Burundi yemera gukorana n'intumwa ya ONU ijejwe gucungera no gutanga icegeranyo kugene agati ka muntu kifashe mu Burundi mu nama yo kuwa 19 ruheshi ibihugu bigize uwo muryango w'ishyirahamwe mpuzamakungu ujejwe agati ka zina muntu waserukiye u Burundi yagirije umuryango ko wivanga mu bibazo bya politike by'u Burundi. Mwishyirahamwe Human Rights Watch babona ko leta y'u Burundi atagushaka na gukifise ko kugwanya amabi akoregwa kiremwa muntu mu gihugu. Ni nkuru tubaza Edi Claude Nini Najwe.
Biracyagoye kumenya utwigoro twa leta y'u Burundi aho tugarukira mu kugwanya ihonya kujyagateka ka muntu mu gihugu. Mu itangazo ry'ishyira mu mpuzamakungu Human Rights Watch bavuga ko kuva umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ashitse ku butegetsi haraciye imyaka ibiri amatohoza yabo yerekana ko amabi yakogwa ku ntwaro yiwe ataho ataniye n'akogwa ku ntwaro Petero Nkurunziza yamusubiriye. Clementine Dometuoje umushakashatsi muri iryo shyirahamwe aranegura ko leta y'u Burundi ibandanya kwanga gukorana n'intumwa ya ONU jejwe gusuzuma uko agateka ka muntu kifashe mu Burundi.
Ubwaruga mbere iyo ntumwa nshasha ihawe ijambo ngo nshimye ko leta yoza ifise intumbero nziza, ariko uko biri kose yari yaramaze kwerekana ko itarota ikorana n'umugwi wari ujejwe amatohoza mu myaka myinshi wamaze ukora. Ubu rero karakaryo keza kugira batangure gukorana neza mu gucungera uko agateka ka muntu kifashe mu gihugu, ariko siko byahavuye bigenda.
Uko kuna na gukorana niyo ntumwa ya ONU bifise ingaruka mbi nyinshi muri kazoza k'igihugu mu bijanye no kugwanya ihohoterwa rikoregwa kiremwa muntu mu Burundi. Uyo mushakashatsi avuga ko twigoro twa bimwe mu bimenyeshamakuru n'amashirahamwe aharanira agateka ka muntu dufise aho tutarenga mu bijanye n'amatohoza.
C'est un message préoccupant de la part des autorités qui se
n'ubutumwa buteye impungenge ku ndongozi kuri uko kwanka korosha igikorwa cy'amatohoza yigenga mu Burundi. Haracariho utwigoro twa bimwe mu bimenyeshamakuru abaharanira agateka ka muntu bacinanata bakemera guhangana na leta, ariko mu gihe atakugurura amarembo kugira amashirahamwe yigenga canke intumwa idasanzwe y'ishirahamwe mpuzamakungu ONU bize gukora mu Burundi ntibizopfa byoroshe kumenya urugero amabi akoregwa kiremwa muntu ugeze ko mu Burundi.
Harageze ko indongozi z'u Burundi ziva mu majambo zikaja mu bikogwa nk'uko bisabwa na Human Rights Watch. Ivyo bigaca mu guha uruhusha iyo ntumwa idasanzwe y'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ijejwe agateka ka muntu ko kwishikira mu Burundi gutohoza ibijanye n'amabi akoregwa kiremwa muntu mu kurekura imbohe za politike be no mu gufata abagirizwa amabi yo guhonyanga agateka ka muntu bakongera bagaciribwa imanza.
Leta y'u Burundi ngo iriko yikwegera ibihano ishobora gufatirwa n'amakungu mu kwanka gukorana n'iyo ntumwa idasanzwe yawo ni mu by'agateka ka zina muntu. Ibyo bivugwa n'umushingwa manza Gustave Niyonzima aharanira agateka ka zina muntu akabona ko iyo nyifato ya leta iteye agahinda. Kurikira umushingwa manza Gustave Niyonzima.
Uko kwanka yuko uwo mu rapporteur special ashika mu Burundi mwakora kwazi kiwe bije hari haciye iminsi hatanzwe icegeranyo n'ico twokwita presentation yuwo mu raportere speciale nyene aho yerekana ko agateka kazina mu Burundi kahungabanye abantu birirwa baricwa bakaborezwa igufa abandi bagapfungirwa ubusa abandi bakagenda amazima yongo eka abandi bakicwa atarubanza rubaye ari cyo twita execution extrajudiciaire rero ari naho n'ibihugu byaca byinshi bivuga yuko hoba amatohoza leta ikayakora ikaraba ibyo byaha byose byaraye zagahomera bunwa kugira ababikoze bashobore kurengutswa ariko siko vyagenze rero ivyo vyose bifite inkuru kizindi cyane kuri leta ishobora gusubira gufatirwa ibihano n'ibihugu byinshi eka n'imiryango y'ibihugu igizi za Buraya canke n'ubumwe bwa ONU n'abandi bantu bitwa abapartenere basanzwe bakorana yaba mu bintu by'ubutunzi n'ibintu by'ugufasha mu iterambere ry'igihugu rero ucubona ko ataco bibabwiye abantu benshi yaba abakozi ba leta bahurikiye muco abapolisi canke abakora mu iperereza baguma bakora mabi nk'ayo nta n'amatohoza bagirwa ko baguma bidegenza hakurengutswa mu butungane
uwo yari Maitre Gustave Niyonzima.
Inzamba
turabandanya ano makuru muyavugwa mu manuko bw'igihugu amaritira renga ibihumbi bibiri by'igitoro yarafashwe n'igipolisi mu ntara Rumonge mu ndwiheze cyo gitoro kikaba cari cinjiye kuri magendu abanyagihugu bakaba bibaza ko aricyo gica kigurishwa kuri magendu nyene ngaho muri iyo ntara kuva ibarabara ikuru rya Bujumbura Rumonge ricitse haraciye indwi zibiri nta nima y'igitoro riharangwa inkuru yarawure ntengurutse.
Amakuru uruganda rwa radio Inzamba rukura ngaho mu Rumonge atumenyesha ko ico gitoro cafashwe mu ndwi iheze cababa amaritiro ibihumbi bibiri kikaba kigizwe n'amaritiro amajana abiri yo mu bwoko bwa essence n'ayandi ijana ya mazutu. Ico kikaba cafatiwe mu gisagara ca Rumonge aho kidandazwa kuri magendo. Ayo makuru akabandanya avuga ko ayandi maritiro igihumbi n'amajana atatu ya essence yafatiwe muri zone Minago kikaba cari kijanywe mu Rumonge kivanye Bujumbura. Ico gitoro kikaba cafashwe n'igisirikare gica kigihereza igipolisi bende kugifatanwa bakaba bisigura avuga ko cari kigiye gukoreshwa ku bwato buroba kuko mu Rumonge atakihari. Bamwe mu banyagihugu bo ngaho mu Rumonge babona ko abajejwe intara n'igipolisi bari bakwiye korohereza abo bose bazana igitoro ariko bagakurikirana neza ingene bikogwa ntihagire abikika mukiza. Ku rundi ruhande bakavuga ko ico gitoro arico gica kigurishwa kuri magendo na bamwe mu bicocoro mu gipolisi. Nico cafashwe ngo coba kiriko kiragurishwa na bamwe mu bapolisi nkuko ayo makuru ya radio Inzamba abandanye bivuga. Ibyo byose bikaba bibaye inyuma yaho ibarabara rikuru rya Bujumbura Rumonge ricikiye haraciye iminsi 14 kugeza kuri uwa mbere akaba atagitoro kirasubira kuboneka. Ubu iritiro ku magendo rikaba rigugwa amafaranga ibihumbi 14 abanyagihugu bagasaba ko iryo barabara ryokogwa vuba na bwango kugira ibidandazo bisubire kuboneka. Kuri ayo makenga yose uruganda rwa radio Inzamba ntirurashobora kuronka kuri telefone Konsolatore Nitunga buramatari w'intara ya Rumonge co kimwe na Regisi Mpawenayo umuyobozi mukuru w'igisata kijejwe amabarabara mu Burundi.
Arakoze Laure Ntengurutse tukiri mu byerekeye Rumonge ubwato bukoreshwa mu kunguruza abantu bacitse barabara ku mutumba Rutunga wa komine Muhuta mu ntara ya Rumonge bwaratembye mu mazi kuri uyu wa mbere. Amakuru ava mu Rumonge avuga ko ata muntu yasize ubuzima ariko ko abasanduku 8 y'amafi yasanzaye hamwe n'ibikoresho by'ingenzi byononekaye. Abahora bakoresha ibarabara rya Bujumbura Rumonge bavuga ko kuva ricite harabaciye bikika mukiza mu kubuza abarengana n'amaguru kugira bace mu bwato buba buri amafaranga ku bajeje intwaro n'umutekano. Ibyo abanyagihugu baho mu Rutunga biyamiriza bagasaba yuko byohagarara. Ni inkuru ya Josephine Jones Nkunzimana.
barahombye imboga zarimo abana bariko baranobagura indagara za sanzaye vya mato ndabona ko
aho hari ku mutaga wo kuri uwa mbere mu kijejete ku mutumba rutunga muri komine muhuta y'intara ya Rumonge ahari hayejeje kuba isanganya ry'ubwato bukoreshwa mu kunguruza abantu n'ibintu kubera ibarabara rya Bujumbura Rumonge ryabomokewemo n'umusozi ivyo vyaciye bituma ritarengana abanyagihugu baho mu rutunga bavuga ko ibomoka ry'ibarabara hari abarironkeyemo akoyokwe mu gutoza amafaranga abariko bariyunguruza amafaranga batoza kandi n'abafise ubwato bukoreshwa mu kwiyunguruza ivyo bica bituma nakayira kabonetse abagenda n'amaguru bashobora gucamwo bankigwa kuhaca bose bagategekwa kuja kurira ubwato n'imizigo yabo kugira nyene ubwato aheza ronke ayabaha abatungwa agatoki ku batoza amafaranga nimbonera kure abapolisi hamwe n'abasirikare
kwa isanganya ryarabaye hari abariko bararikamisha kuba nahaje hari harakindutse hari abariko bararikamisha batoreza abenegihugu hari akantu habonetse abanyagihugu bocamwo bafite imizigo bakarengana nk'imoto ikarengana mugabo ntibabemerera hari nk'imiti myinshi abasoda polisi imbonera kure abo bose n'abatoza bahera ibi vy'akajaga rikarenze urugero yose urumva ko biri mu nyungu zamwe n'abandi bataraha bavuga ati ngikunda bagasaba ibintu by'amananiza haba kuri abo bakoresha amato abatoza amahera bobo umva baca bagira ngo amahigwe ariko barabyifatamo cane nabi cane n'akajagari n'akajagari
muri iryo sanganya nta muntu yasize ubuzima ariko haheze mu mazi isanduku 8 z'indagara hamwe n'ibikoresho by'abantu bari muri ubwo bwato vyononekaye kubera amazi nka telefone n'ibindi abanyagihugu bahora bakoresha iryo barabara basaba ko akajagari ko gutoza amahera kuhagarikwa ibarabara naryo bakagerageza ingene ryokogwa kuko ico kibazo c'uwo musozi wa kijejete umanuka mu ibarabara ari kibazo kimaze imyaka irenga 40 radio inzamba gateka kawe ntitwashoboye kuronka kuri telefone Domitire ntunzwe n'Imana arongoye komine muhuta ngo atubwire ico bategekanya mu gukura akajagari kabo bavugwa ko bariko bakamisha ibarabara rya Bomose
tumushimire Josephine Jones Nkunzimana mu gusozera no makuru twabateguriye tuje mu buraruko bw'igihugu inyuma y'ikiringo cababa umwaka amashyirahamwe ahurikiye makoperative Imbi Nzahabu ahagaritswe mu ntara ya Muyinga amashyirahamwe yaraye asubiye kuronswa uburenganzira bwo gusubira gucukura inzahabu makomine ya Butihinda Muyinga na Gasogwe y'intara Muyinga buramatari w'intara Muyinga Jean Claude barutwa nayo agasaba ayo mashyirahamwe gucukura inzahabu yisunze amategeko akabasaba kuvavanura n'ingendo mbi yaranze amashyirahamwe amwamwe yo gushora inzahabu baciye mu nzira z'ibinywabi tukurikire buramatari w'intara Muyinga
turakenduka kuko abanyabutinda bari bamaze iminsi barira y'abana yuko batariko barimba inzahabu twaraye tubarekuriye yuko basubira kwimba ariko rero nibace bagenda ngo bimbe birukankana muri fraude nibace bagenda ngo bimbe birukangana inyuma y'igihugu nibimbe uwo mwimbo bakuye harya bawujyane mu ibanki nkuru ya Repubulika hanyuma rero baronka ibyabo hanyuma igihugu nacyo ishobore gutera imbere utaratangura kwiyumvira muri iyo ntumbero uwo ntarikukira uwaracaye inyuma y'abakoloni
tubamenyeshe ko ayo makoperative co kimwe n'amashyirahamwe mpuzamakungu acukura ubutare akaba yari yarahagaritswe na leta mu kwezi kwa mukakaro k'umwaka uheze mu ntumbero yo gutunganya bushasha igikorwa co gucukura ubutare ngatuje dusozerera makuru twari twabateguriye mwakoze mwebwe mwese mwahisemo radio inzamba agateka kawe camarinda bashinze n'abashikirije ndabifurije kuroranirwa ngahi wanyu na ubutaha.